Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 10 ukwezi kwa kane kwa 2017 miriwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya
tugaje twumva ibigigimba bigigimba bikorokerayo 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 nuri munzu cyanke iyo yo baryamye akabyuka kikinga aha mu bibambazi nyene cyo kimanga kiraduteye imbabazi gose.
Inumwe manyagihugu ku mutumba wa Ndava turi muri commune ya Gisozi ntare iri ntara ya Mwaro avuga ku kibazo cimanga nini hishobora gukwegera karambaraye umwanya n'umwanya imiryango irenga 10.
Tuva mu Burundi tukazino niba bavuga mu Burundi baguhemba 30,000 ariko bagera ino bakaguhembiza $30,000 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karoshe urumva katuma duhurumbira cyane gakuza gukora gina.
Uyu nawe numwe mu bakozi bo mu nzu baturuka mu Burundi bahisemo kuja gupagasa mu gihugu ca Congo bamwe barashima amafaranga baronka mu gihe abandi atanu gwa Congo barakubita ijisho mu kiringo c'amezi atatu turabigarukwa ko handi hatu hagataho umutama ntime barashakaje inanaribonye mu kuvuza ingoma z'u Burundi arayita by'Imana turaza kubagarukira ko kukiyago twari twaragiranye imbere yo kwashengera. Ariko imbere yo kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku gipolisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo catangaje ku mugoroba w'ejo ku Imana ko kibujije amakoraniro yarategekanijwe kuri uno wa mbere ku mugwa mukuru Kinshasa no mu bindi bice vy'igihugu ca Kongo. Ayo makoraniro yari yatumwe ko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Joseph Kabila ko ari we ntambanyi nkuru ya demokarasi mu gihugu ngo isa nk'iriko itera ije inyuma. Abategetsi ba Somalia batangaza ko umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Ahmed Mohamed Jimel Ilfrid yaraye acitse kw'icumu mu gitero c'umwe yahuzi yaturikije bombe mu modoka ari hafi y'imodoka yiwe Mogadishu. Abantu 15 nibo basize ubuzima mu ico gitero cabaye haheze iminota mike cane umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi hamwe n'uwahoze arongoye igisirikare Mohamed barenganye muri iryo barabara nyene nk'uko abajeje umutekano babitangarije Ijwi rya Amerika. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yaraye afashe ingingo yo gushira igihugu mu bihe bidasanzwe nk'ivyo mu ntambara mu kiringo c'amezi atatu ni nyuma yaho muhari wa leta ya Kiislamu waturikije bombe zikumasengero abiri y'abakirisitu kuri no w'Imana aho abantu 44 ari bamaze kumenyekana ko bapfuye abandi barenga 100 bagakomereka bikomeye. Ivyo bitero vyabaye mu gihe hasigaye indwi zitatu gusangonye n'ubweranda umungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis agendere Misiri. Papa Francis akaba yarahojeje imiryango yabuze abayo co kime n'igihugu ca Misiri muri rusangi. Radio Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu wanyu mu ntara tugihere hagati mu gihugu c'u Burundi neza na neza ku mutumba wa Ndava wa commune Gisozi iri mu ntara ya Mwaro ivugwamwo ikimanga kigeramiye mihana igizwe n'imiryango 10. Abanyagihugu baba muri iyo micungararo baratekewe n'ubwoba bwinshi kumwanya n'umwanya atagikozwe iyo manga ishobora kwiha inkumbi kuko ngo iguma yagugwa n'amazi y'imvura. Umunyamakuru wacu Raisa Liliani n'amahoro yishikiye ahari iyo manga maze adutegurira ino nkuru.
Uwanyura harenga shiseruguru cyo gifite Imana irampa.
Iri ni barabara ryo ku mutumba ndava. Rehuza imitumba ibiri ya ndava na gweza ryahora ricako abanyamaguru ingendeshwa z'ingenzi isho icayi canke ibitungwa uburizibiye kuburyo atawugishobora kuri cako bivuye ko ririko rirabomoka ivyo bikaba vyatewe n'umuvo w'amazi w'imvura wari ku ruhande rw'ibarabara ubusigaye ari kimanga kinini kigera nko ku metero zitatu z'ubwaguke ni metero zirenga 10 umanuka mu kuzimu abanyagihugu baba mu mihana yegereye aha batekewe n'ubwoba bwinshi nukuboni imanga iguma yaguka umwanya wari wose amazu yabo ashobora kubasenyukirako uyu mukenyezi Victoria Nahayo ahamaze imyaka irenga 20 avuga ko batakigirayo bacina nayo bamira
mu minsi yahera hari barabara rikwiye nyene nawa umudugu utwaye ibintu byinshi cyane uzi impeke niyo yeri bakagerekako imvura iguye amazi menshi aza akarenga hanyuma rero haratinda haratwagwa hajya haragenda kwagenda kwagenda hagenda tukaje twumva ibigigimba bikorokerayo 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 nuri munzu cyanke iyo yo bajyamye akabyuka kikinga aha mu bibambazi nyene umutima ugacika twe nta mahoro dufise n'ukuri icyo kimanga kiraduteye imbabazi gose
ibintu kandi vyunyugwa n'amasanganya y'abantu n'ibitungwa yama yahabereye bigatuma abavyeyi bama bahahamutse bikanga ko abana bagwayo ikindi nuko n'imirimo ihegereye yama yatwawe uko imvura iguye igaherera muri iki kimanga abarimi bavuga ko ataco bakicimbura uyu mukenyezi yemeza ko kuba bakimangaha aruko babuzi yo baja
aho nka ubona haguye nk'umuntu ubona yosamba yoshika yapfuye keshi niyo nje gusoroma namafisi ubwoba nk'umwana ndamufise namuzanye ndamuhetse nkaho umwana umushira hasi umwana ariko aradanda bagirana umutima uguhagaze mu kirengo magira nti wa mwana wanje yaguye mu kinogo aho je nahagenda habona hameze neza n'uyo mba nkiri wacu agasituka nkiri wacu nkabona nkuko nje sine ko hatse none nk'ubu nk'umwana ndiko ndabyara nk'ubu ubukire ubwiwe n'ubuhe je nzosiga umwana wanje nzobyara azosigara yanikiwe mwibara baratagira hafu nk'uwico kibazo je kirambangamiye cyane
yamara naho biruku aba bangahabo bemeza ko batigeze barera amaboko nyabuna bagerageje gukoresha ingufu zabo kugira barabe ko bozitiri imanga ireke kuguma yaguka ariko bikabimfa gusa kwaho bigeze hakenewe ingufu za leta uyu numwe agira ati
urumva ye bariko barakora ibarabara ku baraje barigera gushinga ibiti bashinga ibiti kugira ngo batangire amazi baraje baragabanya amazi rero imvura iguye yacitsubira bigasenyeranya amabuye yose ibintu byose bigaca ibisenyiranye byacha bigenda uku buca bugenda butwagwa butwagwa hasigara uku nyene twararushye gose byaratunani dushigaje nyene kwimana ariyo idyo tugarukira
imijyango iri mu micungararo y'imanga ivuga ko igowe ikiriko nkamwe atagikozwe ubuvuba bwango kuko ishobora kuzobahitana narijya muri iki gihe cy'imvura imanga iguma yaguka baratera kama babishoboye ko bobagarukira
kwebwe mu bisanzwe hamwe turonka aho twimuka kuko ntawe dufise hamwe tworonka nka leta idufashije n'abantu nyene bo baziyumvira babyeje kadufashaye twimura katurondera ahantu tuba kuko twebwe turahambariwe cyane cyo kibazo akibahaye kweshi bamabaje n'abandi bakuru bakazi bakahara bagace bagenda nta kintu ndabona bakora twe ntacyo batuviramo
ku ruhande rw'abajejwe intwaro baremeza ko mu bibazo bihanze komine ya Gisozi imanga ikwirasi turi barabara iza muzambere mustaneri w'i komine Ndayundi Hirida avuga ko iki kibazo kimaze kurengera komine agahamagarira abarongoye kwiyubara cyane mu kurindira ko boronswa aho baba baraja
nta burenganzira komine ifise bwo gutanga amatongo ariko iravugira abene kubahaba icyo ikogore twaragitanguye twarabishikanye mu nama mpano z'ijambo ya komune turabishikana no kwabura amatari imvukira turabivuga kugira ngo bose bagerageze ico shoboka kugira bajye abantu bakingirwe ubu ko turindira yuko ijya miryango hagira ico yofashwa kuko n'ubuzima bwaho bugeramiwe ico tubasaba n'ukwirinda guca muri ryanzira bwa mbere n'ukushira inzira yindi inyuma y'ingo zabo ijya nzira nta n'uwose urano kwicamo kuko ntabo bari ko baraja kucaraciye imigenderanire y'abahoruguru nabo hepfo
tumenyeshe ko haheze imyaka irenga 5 iri barabara rigeramiwe n'imanga gushika ubu imiryango igera kuri 10 akariyo bisabwa ko yokwimurirwa mu kindi kibanza vyihuta muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
urakoze Khaisa tuvengaho rero imwaro dukubitire gatonya ibubanza ubukene bw'amatongo ku banyagihugu bo muri komine bubanza intara ya bubanza nyene bamwe bubatuma bisondekera mu itongo ry'abapfuye gigahongore kugira ngo baryubakemwo amazu banyene kubanga ho rero matongo y'abapfuye bavuga ko ataco ibatwaye yamara bahinga mu vyinyifato bamenyesha ko ivyo bishobora guhamura imitima. Diane Ndonse no munyamakuru wacu mu ntara ya Bubanza.
Imijyango ishika kuri 40 nibana nimva zo mwitongo ry'abapfuye y'igahongore muri zone mitakataka ya komine Kayanza. Amaza mwamwe akikujwe nimva hijya no hino. Ku ruhande rw'akarere ka Gahongore gahanura ubibe n'akarere ka Share ya kabiri, ngereranije hagati y'inzu nimva hari nk'imetero imwe canke zibiri. Ndabona kandi impene ziziritse kumva ziri haruguru y'inzu. Hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina. Bamwe mu banyagihugu babana n'izomva bavuga ko atangorane zibatera. Aha bakavuga ko bamaze kumenyerana kubana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nkabo.
Twe ntangorane dufise kubisanzwe twaramenyereye kandi nta ningorane zihari, nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka 3 nta muntu arahagirira ingorane, nta muntu arahagirira isanganya. Twe twabaye neza, abo bari bameze nka twebwe. Ni nk'uko n'ubu nshobora kugira isanganya ubunyene bakanshyiraho nyene.
Bari bandangiye ngo nubake ka Burende, ntabwo hari imva nabona mbona amenga ni heza, ntamva zari zihari mugabo imva nkabona ziri haruguru, izindi imbere uku, izindi ziri hefu mugabo niho mba n'ubu. Kandi ndyamye ntacyo numva kinkangagura sabure ngo ndote nabi, zengamye ndota neza n'ukuri.
Aha ku ruvumvu harakaburi nditegereza abantu niho bari numva. Twicyo rero cyose cyotuma kidutera ubwoba abandi tubana nazo mugabo nazo zizimangana nk'uko ntajya zazimangana.
Aba banyagihugu baba muri iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajejwe intwaro barabemereye kuhaba.
Ndabasimira n'ukuri kuko nubatse ka Burende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo, ese gusa vyohinduka mu nyuma kandi kubaho nihomba.
Ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere yo kuharonka. Abo banyagihugu baje bava muri zone Bubanza, Mitakataka na Muramba ya komine Bubanza, bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa. Niyo nkuru Godeliva, umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye, avuga ko yararaguza kukuburaho yubaka inzu.
Je nawe ahantu nyene naza ndasaba indaraho bwije, amaze kubona yuko nyene abantu batagira aho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha, nanje narasabye barampa. Ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasiyo nyene nkataha nkabona burake.
Nubwo biri uko, abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi. Musitaneri wa komine Bubanza Kazovio Francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere y'uko ayitwara. Avuga kandi ko bahahawe kugira ngo bazitire abihagira amatongo ya komine. Musitaneri Kazovio Francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimbi beretswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira. Kandi
hanini yari nk'itongo rya leta hari abantu biyagurira akarimbi, usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko ababona yuko atari itongo ry'umuntu bashobora guca baburana. Aho baragezageza gucamwa abashobora kuri secteur ugasanga yihaye nk'imetero zirengako, tugira tuce tubashinga akarimbi ku buryo ta muntu azoca arengera ako karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu bacabona yuko hari akarimbi.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine Kayanza avuga ko itongo ry'igahongore rya komine Bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari 5. Muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari 2. Ibubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iri ni Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Wakumva Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda, no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva Ijwi rya Amerika ni ukwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumva Ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Nuko ijwi rya Amerika rero tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Abakozi bo mu ngo bava mu gihugu cy'u Burundi bakaja gurondera imirimo yabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko umushahara bavana muri ako kazi ari mwinshi cyane, nubwo hari n'uyundi muce wemeza ko usa nk'ukorera ubusa. Umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo yavuganye n'abarangurira imirimo yabo mu gisagara cha Uvira kiri mu ntara ya Kivu ya Majevu.
Abakozi b'Abarundi bakora mu ngo z'abaturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya Majyepfo batangaza ko bishimira kuza gushakira imirimo yo gukora mu gikoni mu gihugu cya Congo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere bivanye n'amafaranga y'amadolari y'Amerika bahembwa bageze muri iki gihugu, dore ko abenshi baba bataye n'amashuri. Umwe mu bakozi b'Abarundi twasanze bakorera aka kazi mu rugo ruri mu mujyi wa Uvira muri Avenue Plage d'Or yavuze yuko mu myaka ibiri amaze ari muri uyu murimo wo gukorera abakongomani hari intambwe ishimishije amaze gutera mu buzima bwe bitewe n'amafaranga bamuhemba ku kwezi. Avuga yuko imikorere myiza y'aba bakozi b'Abarundi ari ituma bakomeza gukundirwa muri iki gihugu.
Akazi muri Kongo turagakora ukungu kunye nuri kubibona. Tuvaga mu Burundi wacu uraza amahera yaho nta gaciro afite, areka amahera yangangaha muri Kongo afite agaciro. Tuva mu Burundi tukazi no nibabaga mu Burundi baguhemba bihumbi 30 ariko bagera ino bakaguhemba izo dolari 30 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga. Ako niko karusha urumva katuma duhurumbira cyane gakuza gukora gino. Iyo turi gukora abakongomani badufata neza cyane kuko baradukunda. Usanga ikintu cya mbere ne badukundira ntitwiba, turafise umutima mwiza. Ariko abakongomani bagenzi babo baje kubakorera usanga babakoreraga nabi babiba abandi nabo baguma bayerera. Ariko twebwe ku buryo ataho tuba tumenyereye ugumaga mu rupangu urindiriye utwo dufaranga twawe waje gukorera.
Shimimana Joy nawe ni umukozi wo mu rugo ukorera abakongomani muri Kongo avuga yuko yatangiye aka kazi nyuma y'ubuzima bw'ishuri bumunaniriye. Ariko kuva wegereye muri Kongo yinjiza amafaranga ari hafi kungana nayo umwarimu wigisha amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi.
Umusore utangira akazi k'ikoni byari binaniye ku ishuri. Baza kuna ku ishuri cyavuga ati ubona kandi kazi gufata isuka ngende guhinga ndabimpenga ntibinyoroheye fise ingufu. Ndavuga ati bo reka ndondere amafaranga mu bundi buryo ntarinze kujya guhinga cyanke kuyiba cyanke kunyonga abashoferi. Ndavuga ati jerekane basi nkore aka niko nkunze icyo ndavanamo ibintu byinshi kwa muri Kongo ndakura dufaranga ndakura byose nkeneye byose ndabikura muri aka kazi kanjye ko ngamuri Kongo ngo ugakora aka kazi ko muri Kongo ndagakora bivanye n'ukuntu muri Kongo barahemba idolari 30, 35, 40 bivana mu bosi bo aba ngubu mu Burundi idolari 30 turakora amahera menshi. Iyo umaze kuronka umukoresha mwiza ugakorana iminsi akakwizera usanga ukora cyo kimwe n'umwigisha w'umurundi nk'umukozi akora idolari 40 ashaka kora akakora 180 fatikore 185 mbago uri mu 102 102 umwigisha w'umurundi kugira aronke ari umwigisha amaze iminsi myinshi mu kazi myinshi cyane azikiye keza cyane kandi turagakunda. Niyo mpamvu abageni b'Abarundi birukirina kubera iki bakunda iki abakongomani kwa bakoresha neza babakazi keza bakabahemba neza.
Uyu mugore utashatse ko tuvuga amazina ye afite umukozi w'umurundi bamaranye igihe kirenze umwaka wose aragaruka ku mpamvu bakunda gukoresha abakozi b'Abarundi muri aya magambo.
Iyo ufashe umukozi w'umukongomani agera mu rugo saa moya agataha saa 11 urumva ko hari akazi adakora kamwe na kamwe. Usanga mu gitondo barangije gutanga icyayi ugasanga ibintu by'isuku ntabikoze neza, aho nimugoroba naho agasiga atararangiza akazi neza agataha. Ariko umurundi we akora akazi neza mu gitondo na nijoro usanga aratunganya ibintu by'isuku. Mbese muri make Abarundi bakora neza kubera ko buri gihe baba bari mu rugo ikidatunganya bakagitunganya.
Nubwo biruku hari abandi bakozi bo mu ngo bavuga yuko bagifite imbogamizi mu kazi kabo ahanini ziterwa nuko bakora ariko umunsi wo guhembwa wagera bakabura umushahara baba bakoreye. Shugwe ry'Imana Agnese amaze amezi anakora ariko ntarahembwa.
Kimbabaza nuko nyine ntaronka amahera kwi nk'ubu ndafise umwana urabona nkura mfise umwana ari mu kugera gufungura sinzi uronka n'icyo ndamugabura kwana usimembwa sindonka amahera.
Ubu amaze amezi angahe udahembwa?
Atatu.
Iyo umubwiye
nabwiye acha mbwira ngo nzomimba ngeze mu Burundi
iyo yamusabiye ahangaha
uya ntiyemera ntanyemerera kwa acha mbwira ngo nta mahera afise kandi ari nawe yankankuye ino yari nankuye mu Burundi biragoye.
Tumenyeshe yuko usibye uyu mujyi wa Uvira aba bakozi b'abarundi bakoramo no mu yindi mijyi y'intara kivuye amajyepfo nka Baraka na Misisi wasanga basore n'inkumi bavuye mu nkambi yo mu Rusenda bakajya kwashaka imirimo yo gukora mu ngo mu maresitora ndetse n'utubare. Badatsengabo kubwijwe rya Amerika ibuvira.
Tuko dusa nk'abasozera imbere yuko dusozera rero inkuru y'umubabaro ku Barundi. Umutama Antime baranshakaje umurundi yabaye rurangiranwa mu Burundi no mu makungu kwera ukuvuza ingoma yarayitavye Imana biturutse ku ngwara. Bimwe mu byo Antime yamariye igihugu cy'u Burundi no kwandikisha ingoma z'u Burundi mu mugabane kama wa UNESCO, Patrimoine Mondial de l'UNESCO mu rurimi rw'Igifaransa. Antime baranshakaje yaturutse kandi mu muryango wa Kingi umwami mwezi gisabo igihe yagira aganda gugwe n'abansi mu misi we ya nyuma. Ijwi rya Amerika ryari ryamugendeye imuhira iwe muri komune ya Giheta y'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Raisa Liliane na Mahoro niwe vyaganiriye.
Uyu ni wa mvuga ngo matari mu rapumba mwampaye inkamwe.
Antime baranshakaje ndabaramukije.
Nani ndabaramukije mwese.
Ego turamutse tuza hano ku rugo iwanyu kugira abatwumviriza bamenye uwariwe Antime n'ico yamaze mu bijanye na karanga ku Burundi uwo babwirike.
Jewe Antime baranshakaje umukuru w'abatimbo mu Gishora. Navutse mu 35 mvukira mu Gishora nti wacu bisa abana bari 12 bamwe barahwereye sabana ndwi abuzukuru cyangwa barashika 35 baze imyaka 81 numwe rero. Natanguye kuja mu ishuri mu 1940 aha mu Giheta munagaruke mu wakane. Icatumye mpe amashuri urabana bo hambere bavuga ngo amashuri ntacamaze. Jewe kuva ntaruka nkiri umwana mutoya twebwe twarutse duhoha kuvuza ingoma tumaze nk'imyaka 4 tutangura kuja mu bakuze. Nayo bwa mbere twaza turavuza ku bitumba tumba abakuze bakatwaye ubugore ngo mwabana ivyo muri ko muragira nibiki ngo ntimutuze muri risato tukaduga hejuru igisagara tukavugiriza bakabona dutaba nkuko batamba nabo tugenda aho abakuze bari bakaza baraduhengekera tubuze gushikaho umuyabaga. Umuyabaga rero ha kuva rero ku bami kuri mwambutso nagiye no kumuganura inshuro gatatu nkurikira rero abakurambere bampiyongabirano ngo wewe kezo tutakiriho niho zosigara nayo mabanga naye bihugu maze kugenda muri 31. Gishora ni bamenyekanije Burundi mu makungu tuvuye aho mu birabure niho dutangura mu France igihe mitera kuri bagaza niho haza ba president abashika 40 mu Burundi mu 88 hanyuma mitera ho yazino mu Burundi niho yaravye ati je wa bantu babuze ibingoma arabisaba ati nshaka abanyene muzo bandunyikire mu France hari gihe cy'imyiyamamazo yiwe kugira ngo bazomutore. Yababwiye ati nzobazanira ikintu mutari bwabone. Baratujana mu France twamaze y'amezi abiri za Bordeaux, Angoulême, Lille, Loreya henshi cyane. Hanyuma tugenda mu Bwongereza, tujya mu Budage, tujya mu Buholandi, tujya mu Bubiligi, tugera muri Amerika. Twaragiye tumara y'amezi abiri tugenda mu bisagara bitari bike byinshi za Chicago.
Nta ngorane z'ururimi mwagira vyagenda gute?
Oya twagera tujanye nawe muri ministeri. Aho tuvuyeho turagera muri Amerika y'epfo muri Japan agiye inshuro gatatu.
Ndabumvirije muri kahise mwebwe ingoma zari zifise agaciro kadasanzwe mugereranije n'ubu unye mubibona gute?
Mu minsi iheze kuri z'intwaro z'ubu bari bazifashe nabi. Ibi byose biriko biragigwa ingoma babwiriza babirana uwibonerewe wese ngo nabwiriza ingoma naha Burundi muriko murabutabagaza zamye zivugirizwa umwami n'umwami arongora ntiyatuma ku ingoma. Ingoma ni igihugu si y'umuntu.
None ubunye muravye ntimutinya ko ingoma zoba ziko ziragenda kagirire ko ntimukija hanze nka kera? Ubunye hariho ubudasa nk'uko bwa mbere vyari bimeze?
Ubu urabona bifatira y'ubujumbura ay'ubujumbura nabo bakazicurika mu kuzivuza. Ntibari bazi umurisho n'umwanya uvugira. Minisitiri Bikenkana yaciye avuga ati nimumfashe abantu babunyoye turondera kipe nasiyonali tweza turajabukana hanze y'ukuri. Kandi aho naheruka rero muri UNESCO mu Bufaransa kuza kuzisinyira nshiye imyaka 2 kugira ngo ntihapfe uko bazikoresheje. uburezi zitwa iziri muri UNESCO
ndabona uko imyaka iri kwira irabajana buke buke kuvuga none yuko muza mwarateguye abazobasubirira
bariho yego
aho
ntabwo ndabona ntabwo banabutoboye oya nukuri muga baricheka ati mbe basharodoma muri twebwe babiri kandi nukuri barakurikirana
none mutamanti mu hariho ubushimwe bwinshi mwagiye muraronka ariko bumwe bumwe nyene hari ubwo wasanga mbatabahanye akabahasha mbiga nk'ivyo mwavyakira gute
sinavyakira neza oya kuko nabona yuko atacu bampa aho hari ibitenge banshitseko sora cha gitenge murakibona rero ico gitenge murabona yuko nijewe bashitseko naragiye ngura iyingana gutyo ngiyene muri kotebu ngiyene kubabaza kigituma banshize ku mpuzu batabimbari hanyuma teregitori general cyambwira ati baraduciye ko barabitumenyesheje ntiwirigura jaje ndabihe urumva kugaba urumva ndakumugamburukira re
ni nk'igiki mwumva cokogwa kugira antimu nahatazo bakiriho azobe ntibagiranwa mu Burundi
iki gihugu cyo dukorera barabona yuko ndiko ndasaza n'ukuri narisabye u Burundi Perezida bakaraba ikintu bona zosazira ko nka kujya bagira bati uyu yapasuye kazandara nk'u franka ku kwezi ku kwezi ku kwezi bakagira ni barabara bazonyitira bati iri barabara n'icya antime baranshakaje
ndabona muri inararibonye n'igiki mwohanura abanyapolitike bubu
abanyapolitike cyo ndabasaba kugira neza Burundi bw'amavukiro yawe nyabuni mu Burundi muri ko muratabagura buzo umusurusuru ukubarira uzobago none hera buri kuri abago nibaje inama n'ingingo
antime mbona nakavura katadukundiye ko tubandanya none n'igiki wanka n'igiki kunda mu buzima bwawe
cewe ndanka cyane umuntu atakurikiza karanga ku Burundi ico nkunda n'ubutsiba bwanje kaduhura ndakunda ka musteri uwo muri iminsi ngwaye niho ntaka
anti mubaranshakaje ndabashimiye kuri kino kiyago muhaye ijwi rya Amerika
yego mwe ndakengurutse kose ko mwaje kungendera murambe mu kazi kanyu uyu ni wa muvuga ngo matari murabumba mwampaye nkamwe
Nuko rero icifuzo ciwe cyanyuma cari uko ngo yofashwa akanaronswa n'ibarabara rimwitirirwa ariko ivyinshi mu vyarifuje kugera ko ntivyashitswe ko ntibirashikwa ko kuko yakitswe n'amagara bikanagorana n'ingene avuzwa cari kiganiro cyanyuma rero mutama ntime baranshakaje haye ijwi rya Amerika imbere yuko yitaba Imana nibutse ko antime baranshakaje bimwe mu vyamari igihugu c'u Burundi ari kwandikisha ingoma z'u Burundi mu mugabane kama wa UNESCO antime baranshakaje yaturuka kandi mu muryango wa Kingi umwami mwezi gisabo igiyagira aganda gugwe n'abansi mu misi we ya nyuma yabwije urya Amerika ko yifuza yuko yoronka ibarabara rimwitirirwa reka turindire turabe ko bizoja mu ngiro mukanya turaza gusozera dusozere kiganiro wanyu mu ntaracu no wambere ariko imbere yuko rero duhana gahindukira ndabibutse ku igihugu cy'u Rwanda kiri mu cunamo kugera itariki ya 13 aho bibuka genocide yakorewe abatutsi ibiganiro byacu biza tubahimirije gukurikirana ni nk'ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva igihe c'isaha 10 kugera igihe c'isaha 11 igihe c'isaha 12 naho tuwaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi gece isaha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muroranigwe Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzongere duhure nk'ino saha nyene ejo aho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara ivyo tubararikiye ejo ni kiyago c'abanyedini dusigiye kano karirimbo mwe mutwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu Burundi
twese dufatanirize hamwe kugira umutima wa kimuntu n'abaryabahungabanye.